Tubashimire kumandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu by'ijwi rya Amerika. Abari Uganda mu karere ka Kisoro mwiriwe gute, namwebwe muratwumva tankumanzi kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio ijwi riyobora. Ikaze makuru yo kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Jewe Diana nini nahazwe. Abitwaje ibigwanisho bataramenyekana baraye bagandaguye umutama n'umuzukuru wiwe muri komini Rugombo y'intara cy'Ibitoke iri mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi.
Ringanye gucya ahaye hanyuma ndegura umutwe gucya nza gukora kavidoroshi yari impande yanjye ncane numvise urugi barusitu baca rero urusoro rwonsanga ameze gucya nyene kwanza nze ameze gucya nyene.
Uyu ni Colette Kobwa n'umupfakazi wa nyakwigendera Joseph Ndahabonimana yarayagandaguye ku myaka 85. Madame Kobwa nawe yarakomerekejwe n'amasasu y'abateye urugo rwiyo. Umwungeri wa Ekleziya Katolika Papa Francisco arahakana urukuru ku rugo yoba afise umugambi wo kwegura mu mabanga yiwe. Urusiya bwigaruriye gisagara cha Lysychansk cyo muri Ukraine. President wabwo Vladimir Putin nawe acamagarira ingabo ziwe gukaza ibitero muri Ukraine. Ku mugabane wa Buraya, President wa France Emmanuel Macron yasubirije abashikiranganje biwe batari bake idonido kuri no nkuru n'ayandi duce ku masonga ndetse n'ayandi tutiriwe turababwira tubafitiye. Ni mukanyi sasa mba hafi ya maradio yanyu. Nongere ndabahikaze umwungeri wa Ekleziya Katolika Papa Francis arahakana ko atamugambi afise wo gutanga imihoho vuba urukuru ku rugo kwegura kwiwe kumaze iminsi mu itangazamakuru. Ibindi kuri no nkuru reka tubaze mugenzi wacu Fidel Niyongabo.
Mu kiganiro cyihariye yahaye umumenyeshamakuru w'itororokanizo ry'amakuru ryo mu Bwongereza Reuters akorera i Vatican Philippe Pulela. Ku munsi wa gatandatu w'indwi turangije, Papa Francisco yatangaje ko icyiyumviro cyo kuva mu mabanga yiwe kitigeze kimuzamwo. Harabaye urukurukuru rwakwiragiye mu itangazamakuru ko ashobora gutangaza ko agiye gutanga imihoho. Nyamara Papa Francisco yamenyesheje ko yiteguriye kugendera igihugu cya Canada muri uku kwezi kandi ko yizeye ko azogendera Uburusiya na Ukraine. Nta mupapa arigera agendera Uburusiya. Papa Francisco yaranebaguye akatari gake ibitero by'Uburusiya muri Ukraine. Ku munsi wa kane w'indwi birangiye yahagirije icyo gihugu mu buryo bufobetse ko kiriko kigira ibitero muri Ukraine mu buryo butagira insiguro kandi bugayitse. Yatangaje yamara ko abategetsi b'Ivatikano n'Uburusiya bavuganye ku vyerekeye urugendo ashobora kugira muri ico gihugu. Amenyesha ko akaryo kabonetse azogendera Uburusiya na Ukraine mu ntumbero yo kuvugira amahoro. Yaravuze kandi mu bubayo bwa mbere ku gukomereka kwiwe kw'ivi ari na kimwe mu vyatumye adashobora kurangura amwe mu mabanga yiwe, harimo kuba yahagaritse urugendo yari kugira muri Afrika.
Fidele Niyongabura kene turacari kumwe kukuki dufiti ya yanda gezeho igiani no kuisi. Urusi ya bwigaruri gisagara cha Lysychansk cha Ukraine. President Volodymyr Zelensky wa Ukraine nawe yavuze ko gusubira kwiyubaka abizeye ku bihugu birangwamo demokarasi. Tugire kumuriri uyi nkuru Fidele.
Putin yerekanywe kuri televiziyo y'Uburusiya asaba inteko z'igihugu ciwe kubandanya ibitero byazo hisunzwe imigambi yategekanijwe imbere yaho. Ifatwa ry'igisagara cha Lysychansk ritumye Uburusiya bwigarurira intara yose ya Luhansk. Imbere yaho buramatari w'iyo ntara yari yatangaje ko inteko za Ukraine zari zavuye muri icyo gisagara kugira abasirikare b'Uburusiya ntibagisenye bari kure yacu. Amenyesha ko abasirikare ba Ukraine bagiye mu birindiro bishasha. Uwo buramatari yatangaje ko naho gutakaza intara ya Luhansk ari ibintu bibabaje cyane, ari urugamba rumwe ko badatakaje ingwano ubwayo. Yasabye ibihugu byo mu burengero bw'isi kubaha ibindi bigwanisho kugira bahagarike ibitero by'Uburusiya bibandanye. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yatangaje ko inteko z'igihugu ciwe zizogaruka gusubira gufata igisagara cya Lysychansk mugihe igihugu ciwe kizoba caronse ibindi bigwanisho bikomakomeye bigezweko Urusiya bwongereje muri iki gihe ibitero vy'amagombe mu bisagara bihana imbibe n'intara ya Donetsk cyane cyane mu bisagara bya Sloviansk na Kramatorsk. Intara za Donetsk na Luhansk nizo zirimwe amahingurira akomakomeye muri Ukraine. Haize ibirenga gato y'indwi imwe inteko z'Uburusiya zifashe igisagara cya Severodonetsk imbere yuko igihugu ciwe gitangura igitero muri Ukraine ku itariki 24 y'ukwezi kwa kabiri. Perezida Putin yari yemeje intara zompi za Luhansk na Donetsk ko zigenga.
Ejuge Amerika, Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Makuru yose ku ntambara y'Uburusiya na Ukraine mushobora kuyasanga kuri wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com. Mushitse kuri webe y'Ejuge Amerika muje ahanditse amakuru adasanzwe ku ntambara ya Ukraine n'Uburusiya. Turacabandanya kuyavugwa igeni no kwisi. Ku mugabane wa Buraya, President w'Ubufaransa Emmanuel Macron yahinduye abashikiranganje batandukanye biwe uno munsi ku wa mbere. Fidèle Niyongabo abagenywe bashasha barimo bandi.
President Macron ariko ntiyahinduye abashikiranganje bajeje imigenderanire kigega no kwivuna abansi. Yagenye Jean-Christophe Combe y'umuyobozi w'ishyirahamwe rijeje ubutabara kwa Rouge mu Bufaransa no mu mabanga y'umushikiranganje mushasha jejwe gufatana mu nda n'abafise ubumuga. Asubiriye warahari yitwa Damien Abad. Yagenye Laurence Bonne, umutegetsi mukuru mu bijanye n'ubutunzi mu ishyirahamwe rijejwe gufashanya mu by'ubutunzi n'iterambere mu mahanga mu mabanga y'umushikiranganje aserukira Bufaransa mu muryango w'ubumwe bw'Uburaya. Asubiriye Clement Bonne yari umwe mu bantu bakomeye baganiye ivyerekeye kuva ku Bwongereza mu muryango w'ubumwe bw'Uburaya. Clement Bonne yabaye umushikiranganji mushasha ajejwe gutwara abantu n'ibintu. Christophe Béchu, umukuru w'igisagara cya Angers, yagenywe mu mabanga y'umushikiranganji ajejwe ibidukikije. Asubiriye uwitwa Amélie de Montchalin, yatakaje kibanza ciwe mu matora y'abashingamateka yabaye ku itariki 19 y'ukwezi kwa gatandatu mu France. Abashikiranganji bajejwe amagara y'abantu n'ibidukikije nabo nyene bahinduwe. Naho umugambwe wa Perezida Macron wasindiye ibibanza bitari bike mu nama nshingamateka ntiwaronse amajwi akwiye kugira ubandanye uyobora urwo rwego. Uzotegerezwa kugira urunani n'iyindi migambwe kugira imigambi yiwe ishobore kurengana. Abakurikiranira hafi vya politike babona ko ivyavuye mu matora y'abashingamateka vyerekana ko Perezida Macron atazokoroherwa mu migambi yiwe naho yari yatsinze inshuro ya kabiri y'amatora y'umukuru w'igihugu yabaye mu kwezi kwa gatanu. Cyo gihe yari yatsinze umukandida bahiganwa Marine Le Pen.
Fideni yongabura koze kuri makuru sa duteguri ukabuhejeje kudushikiriza n'ayandi. Nibutse abakunzi b'Ijwi Amerika ko ashobora kongera kuyasanga kuri wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com. Adresi ya Facebook yacu, Instagram na YouTube ni VOA radio yacu. Mukanya tuja mu karere k'ibiyaga bigari. U Rwanda rwahimbaje umunsi wo kwibohora no kwikukira. Perezida w'ico gihugu Paul Kagame yashikirije ijambo abanyarwanda ryashimikiye hanini ku kibazo cy'umutekano mu karere k'ibiyaga bigari. Mugenzi wacu Asumta Kabuyi yadukurikiraniye ivy'iryo jambo.
Nta birori nyirizina byabaye nk'uko byabimenyerewe mu bihe byashize mbere ya COVID-19, gusa ari mu biro bye Perezida Kagame yahaye televiziyo y'igihugu ikiganiro cyasubije abari bamaze igihe bibaza niba umunsi w'ubwigenge utari bagiranye mu Rwanda.
Uyu munsi tariki enye Nyakanga ari umunsi twizihiza isabukuru z'ubwoko bubiri tubitwarira hamwe. Ya mbere ni ubwigenge twabonye hashize imyaka 60 ubu, hanyuma 28 yo kwibohora. Aho kugira ngo rero dukore ibintu byose hamwe, dufata umunsi umwe then dufata undi, nyuma y'iminsi mike twabishyize hamwe. Nagira ngo rero byose mbishyize hamwe nifurize umunsi mwiza ku Banyarwanda bose.
Muri iki kiganiro kandi umukuru w'igihugu yagarutse cyane ku bibazo bimaze iminsi bivugwa hagati y'u Rwanda n'igihugu cy'abaturanyi cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iki gihugu kimaze igihe gishinja u Rwanda gutera inkunga umutwe w'abarwanyi ba M23. Perezida Kagame yavuze ko abashinja u Rwanda gufasha M23 bavuga ibintu uko bitari. kuri we gukemura ibibazo bya M23 bikeneye kwitwaza uburyo bwa politike aho kuba uburyo bw'intambara. Yakomeje agira ati icya mbere Kongo ifite ibibazo byayo igomba gukemura, natwe dufite ibyacu nk'ibihugu byigenga, hatabayeho kwivanga mu by'undi, dushobora gukorana aho tubihisemo. Umukuru w'igihugu yagarutse no kuri FDLR aho yagaragaje ko idakwiye gushyigikirwa n'igihugu cya Kongo.
So it's not acceptable.
Rero ntabwo bikwiye ko FDLR yafashwa na rimwe ngo yinjire ku butaka bwacu cyangwa ngo ifashwe kurasa ku butaka bwacu yica abaturage bacu. Ntitwigeze dukorera ibintu nk'ibyo Kongo. Icya kabiri, hakenewe gukemura mu buryo bwa politiki ikibazo cy'abanyekongo bavuga ikinyarwanda, harimo nabo bagize icyo cyitwa M23.
Perezida Kagame kandi yanagarutse ku bashatse guhungabanya umutekano mu gihe u Rwanda rwari mu bikorwa byo kwakira inama ya CHOGM y'ibihugu bihuriye ku rurimi rw'icyongereza.
Ibyo guhuga byo ntabwo birimo, ahubwo bo nibo bashatse guhungabanya umutekano muri iriya minsi, bibwira ko duhuze, ariko ku buryo bwo guhuga bikatubuza umutekano wacu wo ntabwo bihari. Ndetse abenshi barifuzaga ko n'umutekano wahungabana no mu mujyi aho izo inama izabiri, ntabwo byakunze, kandi n'ibindi bihe ntabwo bizaborohera.
Perezida Kagame kandi yasubije Perezida wa Kongo Felix Tshisekedi n'abandi bavuga ko badashaka ku Rwanda ruzatanga ingabo mu z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba zizajya gushakira amahoro Kongo. Yagize ati ntabwo turimo gusaba ngo tubigiremo uruhare. Perezida Kagame yavuze ko izindi ngabo zitanze icyizere ko nta uzongera guhungabanya umutekano w'u Rwanda nk'ibirimo kuba muri iki gihe, ko nta kibazo u Rwanda rwagira. Yakomeje agira ati twakwishimira ko bikorwa, nta ruhare tubigizemo, kuko ubundi kubigiramo uruhare bidusaba ikiguzi. Umunsi wo kwibohora bahuriranye n'igikorwa cyabereye mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Nyaruguru, ahabaye ibikorwa byo gutaha amazu yubakiwe abatishoboye. Asunta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Asumta Kaboyi harakenewe kuri iyo nkuru yaraheje kudushikiriza. U Rwanda rero no musiguriro rw'ihimbaza umunsi wo kwibohora no kwikukira mugenga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, naho bariko bahimbaza umunsi wo kwikukira n'akaruhuko mu gihugu cyose. Batwumva muri ku mugabane w'ungaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, rero tubipfurije umunsi mukuru mwiza w'akaruhuko nimba mwakaronse. Tuje mu gihugu cy'u Burundi tuvuga ku by'umutekano w'umutama w'umuzukuru wiwe baraye bishwe n'abantu bitwaje inkoho. Turi muri komune Rugombo y'intara ya Cibitoke mu buraruko bushira uburengero bw'ico gihugu. Umutamakazi wiwe nawe yarakomeretse, abamukomerekeje n'abishe umufasha wiwe n'umuzukuru nta uramenye irengero ryabo, nk'uko muvyumva mu nkuru y'umenyesha makuru wacu Nairobi muri Kenya. Elo juri kaneza.
Igitero cyahitanye umutama Joseph Ndahabonimana w'imyaka 85 n'umwuzukuru w'imyaka 20 cyabaye saa 5 zirenga gato mu ijoro ryo kuri uyu w'Imana. Cyabereye ku musozi na zone Kiramira ni muri komine Rugombo mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushe uburengero bw'u Burundi. Uwo mutama yarashwe amasasu 15 yose nk'uko byemezwa n'abasigwa biwe. Colette Kobwa afite imyaka 38, umupfakazi wa nyakwigendera, yabwije Ujya Amerika uko byagenze. Nawe nyene yakomerekejwe n'urusasu.
Ramvuye kwa muganga niringanye gucya hanyuma ndegura umutwe gucya nza gukabaka vidoroshe yari impande yanje. Ncane numvise urugi barusituye aca rero urusoro runsanga ameze gucya nyene kwanza nze ameze gucya nyene nimva mworonka itohoza amatohoza amakumbu ko bimeze.
Violette Bizimana, umwe mu babanyi w'umuhana watewe, yemeza ko havuze amasasu menshi binanira abanyagihugu gutabara kubera baciye batekerwa n'ubwoba.
Twebwe tumaze kumva iyo nkuru mbi kwibaye twaracitse umugongo tubura uko tubigenza. Harimo icyoro nk'amasaa 5 twumva inkoho ziravutse, hamare inkoho zivutse twese turabyuka turiruka nyene tugize kujya twumva inkoho yongeye kuvugira mu ibarabara. Turabura uko tubigenza turaririra mu nzu ti turashize inkonye zari urusakisaki. Duca tubura uko tubigenza tubonye rikeye dushima Imana dusanga ako kabi kabishe kabaye hano umuntu bamwishe bamutabanyanze n'amasoro.
Mufatoni Bizimana asigura ko atangorana n'imwe nyakwigendera nabiwe bari bafitaniye n'abantu mu kibano.
Uyu muryango twebwe twari tubanye neza n'ukuri ntangorane zari zirimo. Oya ntangorane zarimo n'ukuri twasenyera ku mugozi umwe. Twebwe icyo twosaba abajejwe umutekano nuko bokurikirana bakagira itohoza. Hari igihe Imana yofashe bakamenya iherezo ry'abakoze ako kaga.
Janje Ndayizeye umwe mu bahungu wabo b'umuhisi atwiganira uko umuhungu wa mwene se wabo yishwe yakamenyesha ko mu nyuma abantu bagerageje gutangira izo nkozi kibi babura aho zakamanganiye
uwo mwana bamurashe yaboroze gatatu twere cha tuvuga ati mbo twamaze gufata twere duca twambara umusozi tukawukizura kugira turabe iyo nemi iba izananye turaduga rero turi mibarabara urabona hariho atufate nk'imetro nk'amajana 5 uvuye ngaha gera aho bamurasi uwo mwana kubara ari ahantu hakameze nk'agakorosi biracane n'ukene tuhashika duca turaseka umusozi gucyo kugira ngo ukorokere aho hantu niho rero jiwe nari imbere muritsi imbere gucyo kunitoroshi nca ndamubona ko ari umupira we yarayambaye na indawuzi nca mvuga ati ni bemba kubera bamutazira bemba ati ni bemba barashe tugiye kuraba cyo tusanga bamurashe aha mu rubeshi buca guserukana ngaha mu mutima
iyumvira ko umusore yazize kuba yamenye abihaye inkumbi banka ko azobavuga
ukwene byo byagenze yabamenye ukwene bamurashe basa nabahwana ari karatahuka nabo bavuye kwiha inkumbi ngaha umuciye ku muntu ndakuzi nca ndakumenya ati uyu ni kwizera cyanke urya ni Elias nke kabavuze ati uyu muhungu aratumenye aratuvuga n'ero guca bahindukira rero cyarari umurase ko barumurashe mu rubeshi cyabiseruka mu mutima gico no hamagarira abantu babagifise ibigwanisho bicira umuriro mu nzu umuntu wese atunze igikwanisho atayifite uburenganzira kwe ugitanga kubajeje umutekano kugira ngo ntibigume byihe inkumbi je no usaba rera abantu bajeje umutekano gukora amatohoza yimbitse izo nkozi zikizi kamenyekana zigashengezwa zikaje habona
umukuru wa zone kiramira amenyesha ko vyagoye cyane abanyagihugu kuja gutabara kuko bateye bari bitwaje ibigwanisho bicira umuriro ariko arabashimira ko batabaje hakiri kare kandi bashwa badukoko ashoboye ahamagarira abanyagihugu kwirinda kwihorana ni mu gihe bivugwa ko indyane z'amatongo zishobora kuba ziri inyuma y'ubwo bwicanyi Jean-Marie Nduwimana
ubwa mbere icyo dusaba bene gihugu nukubana mu mahoro hama tukabasaba kandi gutanga makuru kugira ngo abakora ubwo bubisha bashobore kumenyekana kuko uyu munsi nibajya bagiye mugabe je hashobora kugenda abandi rero atagikoze kugira ngo umutekano wabene gihugu kingirwe kandi bituvanye bivuye kuri twebwe kuko umutekano ari wa twese tubona umenga hava haba akarondirondi kukumarana ama kandi tugatera ivyatsi ababisha bagira mwe no kubugize bwa nabyo
nta kirindiro cy'ipolisi cyangwa cy'igisirikare kiri hafi y'umutumba wabereye ico gitero abajeje ntwaro bibaza ko ari naco gituma byoroheye abagizi ba nabi kwinyuranganya bagahunga bitagoranye eroje uri kaneza ijwi rya Amerika
Hello Juri Kaneza urakenuye turafitiye amakuru ya sport abayakunda mugume muri kumwe natwe muri ano makuru ariko mukurindira reka gato tubanze tubandanye ku Burundi abanyagihugu mu ntara ya Ngozi begereye uruzi Kanyaru ruri ku rubi Burundi buhana n'u Rwanda bari mu isekeza ryo gutera iyi misuna ku nkengera zarwo bafashije n'umugambi wa leta y'u Burundi witwa Ewe Burundi urambaye bamenyesha ko ico gikogwa ico kubuza urwo ruzi gusitura inkombe zarwo no gukingira indimiro zabyo inkuru y'ijwi rya Amerika yateguye hice ku bakunzi bayo mu Burundi mu isomerwa n'umenyesha makuru wacu i Kigali mu Rwanda Thierry Ndayishimiye
Buri munsi wa kane numunsi leta y'u Burundi yahariye gutera ibiti ku misozi no ku nkengera z'inzuzi ibicishije mu mugambi Ewe Burundi urambaye abanyagihugu bo mu ntara ya Ngozi baba hafi y'uruzi Kanyaru ruri ku rubibe u Burundi buhana n'u Rwanda bari mu bitabira ico gikogwa abakunzi b'ijwi rya Amerika abishikiye ku munsi wa kane w'indwi iheze mu kiyaya ca Congore zone giheta turi muri komine Marangara abato n'abakuze bari ku kivi mu kanyamuneza kenshi batera imibyaro y'imisuna ku nkengera za Kanyaru
kwanze imijoro yo gutera imisubuni ku muntu mbere zo gukingira inkombe z'uruzi kubera uruzi twebwe haguma hasenyagurika ariko mugabo leta yararavye uwo mugambi wo burundi shiraza mu misubuni kugomba dutere natwe ntihongere kubomagurika
twari twaje mu kivirusi cyo gutera imisubuni ko urabona burundi rambaye yafite ikintu imwe aduteramwe imbaraga cyiza kandi giterambere kinini ubundi bezashimuye ibi yajya amadava mu Kanyaru atembera zino kugira agabanuke
Abanyagihugu bo mu ntara ya Ngozi ntibatamba birorera mu kwambika imisozi no mu gukingira inkengera z'inzuzi. Emmanuel Ntacosanze buramatari w'intara ya Ngozi arifatanya n'abarongoye.
Mu ntara ya Ngozi haba mu makomine ari ku mupaka turabona yuko uyu mugambi wadufashije cyane kandi tukabona yuko kuruzi rwa Kanyaru duhana n'igihugu kibanye cy'u Rwanda turabona yuko umugambi ushimishije cyane kuko ubu turiko turatera ahari hasigaye kuvuga yuko ari hafi ijana ku ijana duhejeje gutera kuri uru ruzi haziba hasigaye kuja kuraba iyindi misozi itambaye.
Eka n'indongozi z'umugambi ewe Burundi urambaye uri kurateragira ibiti ku rwego rw'igihugu mu ntumbero yo gusubiriza ibyahuye n'intambara n'imiriro ya Nyakanga zishima intambwe uwo mugambi ugeze ko ari kumwe n'abanyagihugu bimarangara mu gutera imisuna ku nkengero z'uruzi Kanyaru ku munsi wa kane w'indwi heze urongoye umugwi w'ubuhinga mu mugambi ewe Burundi urambaye ashima intambwe uwo mugambi ugeze ko. General Major Marius Ngendabanka arongoye uwo mugambi.
Turavye umugambi ewe Burundi urambaye kuva ubishingwa washingwe ku myaka indwi aho twategerezwa gutera ibiti miliyoni 21 ubu rero tugeze hagati na hagati y'icyo kiringo tukaba tubona yuko ibyo biti tumaze kubirenza kure.
Inyuma yo guteragira mu mpera z'indwi heze imibyaro y'imisuna 5,500 ku nkengera z'uruzi Kanyaru iyo ntwazangabo y'ipeta rya General Majoro yibukije abanyamarangara akamaro ko kubungabunga ibidukikije.
Igisubira inyuma niki nibirenge nimusubira inyuma ngira ko ngira abajejwe intwaro abajejwe uburimyi ubworozi abandi bose ijya ntambwe twashitse ku ijya metero 15 no kuzubahiriza ntihagire umuntu asubira kuzirimamwo hama natwe tugasha tugira gute tugasha tuzitera mwibite kujya twabigize kujya hakujya ya Kanyaru mubona babigira murabona yuko baduhara karorero sivyo gahene.
Iruhande yo gukingira inkombe z'uruzi Kanyaru indongozi z'umugambi ewe Burundi urambaye zabwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika ko harimwo no gukingira imbibe z'igihugu. Ku ruhande rw'intara ya Ngozi uwo mugambi uri kurarangurirwa mu makomine ya Nyamurenza Busiga Mumba hamwe na Marangara yegereye uruzi Kanyaru ruri ku rubibe Uburundi buhana n'igihugu kibanye cy'u Rwanda. Ibyo bihugu ko ari bibiri bisanganywa amatati ashingiye ku gasozi kitwa Sabanegwa buri gihugu kivuga ko kace gukira. Ku ruhande rw'Uburundi abajeje intwaro muri komine ya Mumba bakavuga ko uruzi rwa Kanyaru arigo nkwezi ya marere rwataye inzira rwimukira hino yako gasozi abanyarwanda abaca barakiyitirira. Iby'indongozi z'u Rwanda nazo nyine zamirira kure mu kuvuga ko gasozi Sabanegwa kamye ku butaka bw'ico gihugu.
Ijya hirya ariko mata niki winyegera ariko abanyabugongera ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe
ngo jewe duwibuko
yego rata uri umunyarusange kazi kuko nibo bagenda biniyozora nk'inka zabo
ariko birasi muhumuruka mana
shofe wenda unashaka kuri wacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye
niye kwetu ni bugo
ndiye bugo
wiki nukumva ko buri wese muri twebwe yagiye yibesha ku wundi yapa Komba taxi yaki.
Taxi ikorera hafi y'umupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafite byinshi bibatandukanye.
Komba taxi mwitegurirwa kandi mukayegezwaho na
La Benevolencia Grola.
Nimisi yose ya gatandatu ni ya mungi gece saha 12 n'iminota 20 ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda ni kuri FM z'ijwi rya Amerika na Shortwave y'ijwi rya Amerika. Dusubire gato mu Rwanda abanyagihugu bo mu mirenge ya Canzarwe Mudende na Busa Sanmana mu karere ka Rubavu kari mu burengerazuba bw'ico gihugu bavuga ko kutagira amabarabara ya kaburimbo ibahuza n'ibindi bice by'igihugu bibandanye kubadindiza mu iterambere ryabo. Abanyagihugu bavuganye n'ijwi rya Amerika bavuze ko ari nk'amwe buramuka baronse amabarabara ya kaburimbo byabafasha kubandanya kwihutisha guhanahana ibidandazwa hagati y'abagenzi babo mu yindi mirenge. Ijwi rya Amerika ryarungitse Eric bagira ubusa kuturabira uko ikibazo cifashe.
Radio Ijwi rya Amerika iganira n'abatuye mu mirenge ya Busasamana Cyanzarwe Mudende n'ahandi mu karere ka Rubavu bemeza ko ubutegetsi bwabizeje kubakorera imihanda mu mwaka w'2016 na nubu amaso yaheze mu kirere. bavuga ko iyi mihanda yagombye kubibafasha mu koroshya ubuhahirane n'ibindi bice by'igihugu.
Kubijyanye n'uyu muhanda perezida yarabuduhaye atubwira yewe yanabivuze ari kunyunda ahubwo mu gihe cyo kwiyamamaza. Mbo muri bije rero n'abayobozi bakarere iyo baje gukorera inama haryabizige no batubwira ko guri muri bije. Ariko kubera duhinga ibirayi tugahinga ibitunguru uyu manda turawukeneye ko wakorwa cyane mu kaburembo rwose. Dutangiye no kugura imodoka inaha, umubyeyi ari kubyara ndakigenda kuri moto ari gutwarwa n'ivatiri inaha rwose ndakibaza dukeneye umuhanda rero.
Umuhanda basaba ko wakorwa wagombye guturuka mu mujyi wa Gisenyi ugakomeza mu mirenge ya Cyanzarwe n'ahandi mu bice bitandukanye by'igihugu. Nyuma yaho umukuru w'igihugu abemereye umuhanda rubanda bakomeza gukeka ko inzego z'ibanze zaba zidakurikirana ngo iby'umukuru igihugu yabizeje bishyirwe mu bikorwa.
Ariko niyo bituruka ku bayobozi bo hasi ntago twe twize. Ariko nge iyo mbonye imyaka itambutse mbona batubisha nk'umuhanda uzakogwa ako bikarangira tubona imyaka itambuka udakogwa. Gusa twe ntago tubize nk'abaturage niyo bituruka ku bayobozi bo hasi cyangwa kuri perezida ntago tubize. Gusa nuko twifuza ko umuhanda wa Cyanzarwe uva Busasamana ukamanuka Gisenyi Rubavu wakogwa ugashyamo kaburimbo umuntu tukajya dutuka aha ngaha tujya Kigali tutukanagira umuhanda wa kaburimbo.
Aha muri aka gace ni ahantu hakunda kugira umusaruro mwinshi w'ibigori, ibirayi n'ibindi. Bakavuga ko baramutse babonye iyo mihanda byarushaho kwihutisha iterambere ryabo.
Turasaba ubufasha mwebwe musimbwe kutugerera aho tutagomba kwigerera natwe bakadukoroga umuhanda ubundi natwe tukishima.
Nge navuga ibimbaho cyangwa siba kuri mugenzi wanjye. Iyo umuturage ahinze imyaka ye biramugora kuba ku buryo yageza ya myaka ye i Kigali n'igihombo. Ariko icyo twifuza nyakubahwa perezida Paul Kagame muzadusobanurire mu mubwire ngo ewana abaturage ba Cyanzarwe cyangwa se ba Gisenyi Rubavu bacyo bashaka kugira ngo ubahereze umuhanda muzima ewana ubundi bikorwa bikugezeho nk'abaturage bagukunda.
Asubiza kuri iki kibazo bwana Jean-Marie Vianney Gatabazi utegeka Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu asobanura ko imihanda umukuru w'Igihugu Paul Kagame aba yaremereye abaturage itakubakirwa icyarimwe. Minisitiri Gatabazi yizeza ko iyi manda y'imyaka irindwi izarangira ibyo Perezida Paul Kagame yizeje abaturage barabishyize mu bikorwa.
Ari imihanda mu gihugu yo kwa Perezida y'abaturage yose yashyizwe mu nyandiko iminsi irimo gukorwa harimo izatanya n'ingengo muri mari y'umwaka. Umuhanda rero nawo w'abaturage bemerewe witwa ukora umuhanda w'umutekano uva mu mujyi wa Rubavu ukajya Kabuhanga ukaza gukomeza ugera ku Kabari. Ni umuhanda n'ubundi ukiri muri gahunda nubwo utaratangira bwose. Ibintu byose njya kuba Perezida wa Repubulika yemereye abaturage ntabwo bikorerwa mu mwaka umwe, hari ushobora gukorwa muri uyu mwaka, ariko ikirere nuko bitazarenza umwaka wa 2024 umuhanda utarakorwa niko gahunda zawo zimeze.
Minisitiri Gatabazi agakomeza asobanura ko mu mujyi wa Rubavu imihanda yarimo ikorwa ku nkunga u Rwanda rwahawe na Banki y'Isi yari yarahagaze, ubu imirimo yongeye gusubukurwa. Yizeza ko muri uku kwezi kwa karindwi bahawe ayo masoko batangira gukora iyo mihanda. Gatabazi agasobanura ko n'iyo mihanda abaturage bakomeza gusaba izabirimo. Akhbiri busajwe rya Amerika kugisenya mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Turabandaniriza mu Rwanda nyene ahari kwabera irushanwa mpuzamakungu rya Davis Cup mu kino wa tennis rihuza ibihugu icenda ryatanga ibintu musirika zomara iminsi itandatu. Mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda azobidukurikiranira gushika bihere.
Irushanwa ririmo kubera ku bibuga by'ishuri rikuru ry'imyuga n'ubumenyingiro IPRS Kigali ryitwa Davis Cup ishami rya Afurika, rikaba rigamije kugaragaza amakipe y'intyoza akava mu cyiciro runaka akazamurwa mu cyiciro gikurikiraho. Ibisobanuro ku mvano y'irushanwa rya Davis Cup muri tennis turabihabwa na perezida w'ishyirahamwe ry'umukino wa tennis mu Rwanda Theoneste Karenzi.
Ni ibihugu biba bikina kugira ngo bishobore kuzamurwa mu ntera. Twe rero turi mu cyiciro cya kane Afurika cya Afurika, hakaba icyiciro cya kane cyo muri Aziya cyo muri Europe. Ariko twebwe tugiye kwakira icyiciro cya kane cya Afurika, hagiye kuza hano mu Rwanda ibihugu icyenda, ibindi bihugu umunani bikakirwa na Cameroon. Ikipe izatsinda hano izazamurwa mu ntera, izatsinda Cameroon n'amakipe abiri azazamuka.
Amakipe icyenda arimo guhatana yagabanyijwe mu matsinda abiri. Itsinda rya mbere rigizwe n'amakipe ane ariyo u Rwanda, Uganda, Sudani na Tanzania, naho mu itsinda rya kabiri hakabamo ibihugu bitanu ariyo Botswana, Angola, Togo, Congo Brazzaville na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Umuyobozi umuyobozi w'ishyirahamwe rya tennis mu Rwanda Theoneste Karenzi arasobanura impamvu zatumye iki gihugu gihabwa amahirwe yo kwakira irushanwa rya Davis Cup ku nshuro ya mbere.
Kuba baratwemereye kuryakira hari impamvu nk'eshatu umuntu yababwira. Icya mbere, turi abanyamuryango beza ba ITF, ntabwo turi abanyamuryango badatanga imisanzu bitatu byacu tuyitanga neza. Ikindi cya kabiri, impamvu ni uko bamaze kubona ubunararibonye bwacu mu kwakira amarushanwa kandi akagenda neza. Icya gatatu ni uko nta narushanwa na rimwe rya ITF tutari tubwitabira. Amarushanwa yose ya Davis Cup aho yagiye aba twagiye tuhajya kandi tukanitwara neza.
Mu mikino y'ikubitiro yabaye kuri uyu wa mbere nyuma y'ibirori byo gufungura irushanwa, abakinnyi b'u Rwanda batangiye neza. Mu cyiciro cy'abakina ku giti cyabo, abakinnyi babiri b'Abanyarwanda batsinze Abanyayuganda mu buryo bworoshye. Ernest Habiyambere yatsinze Ronald Wakori na Sawali, Bertin Karenzi na watsinda Ocean Geoffrey. Mu cyiciro cy'abakina ari babiri babiri, nabwo u Rwanda rwatsinze Uganda, aho Bertin Karenzi afatanyije na Etienne Nigena batsinze Abanyayuganda aribo Ocean Geoffrey warufatanyije na Edward Birungi.
Nuko rero arakoze mugenzi wacu Jean-Claude Munyandi ndani no kuri duce dusozera makuru kuri no mugoroba tubashimire mwebwe mwari muduteze abiri Nadia Taha na ingenieur Patrick bari kumwe muhinga bw'ivyuma bakoze Diane Nahazinewe mwari kumwe kuri micro ku izina rya bagenzi banje ndabikebanuye ndabifuriza kwandanya muranirwa mu byo muri mwo byose mu Rwanda no muri Amerika mugira umusi mwiza wa karuhuko ko kwikukira no kwibohora.